mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumi natwe ibiganiro by'uno munsi. Hano ni muri studio y'inzwi muri kumena Jodiane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda, kandi turabaramutsa turi live kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu, YouTube yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Murwi urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi rwo ritabara ejo kwa kabiri waritirira ibitero vyagabwe muri komune ya Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Mutumwa uwo murwi wacije ku rubuga rwayo rwa Twitter wavuze ko ivyo bitero ari intango y'urugamba rugamije kurwanira ko mu Burundi haja ho leta igendera ku mategeko. Ubushikiranganje bujeje umutekano muri ico gihugu nabwo bwatangaje ku rubuga rwayo rwa Twitter nyene ko bwazimanganije ico bwise akagwi k'abagizi ba nabi binjiye bava muri Congo. 14 mu bagize ako kagwi baricwa, hongera hafatwa inkoho zabo 11. Hagati aho hamenyesha makuru bane mikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi n'umushoferi wabo bariko bakurikirana ivyo nkuru bapfungiwe iBubanza. Icuka kiri iBubanza inyuma y'ico gitero kimeze gute? Wibaze iki kuri ico gitero n'ivyabo bamenyesha makuru muri Isanga ino munsi? Twashimye kubaha urubuga ngo mutubwire ico mugona imbere y'amara yuko tuja mu kiganiro nyezi na reka mugenzi wacu Desire Hatungimana abanza ducire ku masonga uko ivyo ico gitero vyagenze.
Imitumbi itatu ariyo Dondi, Kayange na Masare isanzwe yegereye kibira nayo yumvikanye umugambo w'amasasu menshi mu bucagu cyago bwo kuri uwa kabiri. Ababibonye n'ababyumvise bavuga ko cyari igitero gikomeye kandi ko baciye bahangana n'igisirikare hamwe na bamwe mu rwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mu gisirikare banse kwitaba telefone y'ijwi rya Amerika yifuza kumenya uko ibintu biteye aho muri Bubanza. Mu gipolisi niho bagize icyo bashikirije kuri mu maradiyo akarere Bujumbura umunsi ugira uhere atawuramenya ukuri kubivugwa. Muri izi nkuru nziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ko atari gitero ariko arakagwi k'abantu 15 bari bitwaje ibigwanisho.
Abagize umutekano bashoboye barashika hakiri kare mbere baraheza bararasana n'ako kagwi. Ako kagwi rero icyo tubabwira ni uko kari kaje nka kamwe kaza muri guhagarika itariki 11 z'ukwezi kwa kane mu itariki 18 nk'uko muri ibyo kagandaguye abantu n'abandi bagakomeza bagatura n'amazu. Ariko rero byabereye isomo abajije umutekano n'abenegihugu, nacyo bituma rero akagwi keje nka ijoro katagize amahirwe kuko akagwi kamaze guhura n'abajije umutekano nuko bashoboye kukazimanganya kose kuko muri abantu bari bakagize abantu 14 bapfuwe hanyuma harafatwa n'ibigwanisho bari bafise. Ibyo nabyo bikaba ari nk'uwo 11 cyenda zo mu bwoko bwa Kalashnikov, iyindi yo mu bwoko bita ni Kalashnikov hamwe n'iyindi yo mu bwoko bwa RPG.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi avuga ariko ko uwo mugwi wari witwaje ibigwanisho waje ufise inforo nk'iyo mugwi wigeze kuza gutera muri Ruhagarika muri komine ya Buganda y'intara ya Cibitoke ukagenda wisha abantu barenga kuri 26 mu mwaka uheze. Ikindi avuga nuko ata abantu bahasize ubuzima uretse 14 muri 15 bavuga ko bari bagize ako kagwi. Ku rundi ruhande amakuru yatanzwe n'abanyagihugu nuko umupolisi umwe yasize ubuzima n'abantu bataramenyekana igitigiri bahakomerekeye abandi nabo baciye bahungira kuri komine Musigati. Amenyesha makuru bagaragaje gushika ku rubuga gutohoza inkuru ntibashoboye kuyironka. Ni mu gihe n'amakuru menshi ariko aratangwa n'abanyagihugu bayacisha ku rubuga ngurukana bumenyi. Aba ni bamwe mu barungitse amajwi yabo babicishije ku rubuga rwa WhatsApp.
Inkuru yo muri kino gitondo nuko abarubere binjiye baciye igihanga muri bubanza baraduga bafata abantu barenga 20 barabatwara n'aba chef de secteur harabatwaye baraheza bagera ku Iranda baca barinjira nkabinjira kabagomba kwinjirira Iranda ngo bacumuke baduge ruguru muzamasha urero babariko ariko intambara iriho
kandi ngo abapolisi bagiye fenterwa na Musigati niyo barariko ngo ni beshi bose ababere.
Isoko ry'ijwi rya Amerika ryamenyesheje ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho wari wanyuruje abantu barenga 20 harimwo nabo mu ntwaro ku mitumba babakuye muri komine Bubanza. Ariko inyuma yaho bamaze amasaha 6 babashikanye muri Musigati ahagana ikibira bahavuye babarekura. Mu ntwaro hamwe no mu gipolisi barahumuriza abanyagihugu bavuga ko bosinzira tankomanzi kuko umutekano bawugarukanye. Hagataho ariko abagwanyi b'umugwi ugwanye ubutegetsi bw'u Burundi rede tabara mu itangazo wasohoye bavuze ko ku munsi wa mbere tariki 21 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2019 itariki y'ukwibuka imyaka 26 irangiye intwari ya demokarasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu Burundi. Abagwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba leta bamenyesha ko Burundi budatekanye nk'uko leta ihari mu Burundi bivuga.
Nuko rero Desire Hatungimana arakoze kutwibutsa uko vyagenze. Namwe rero reka tubagaruke ko aho muri mushaka kwa muri Bubanza mufise aka telefone ka WhatsApp mutubipe tubahamagare mutubwire uko icuka kimeze. Inimero yacu ni guteranya 1 2 4 1 9 9 1 9 3 ndasubiramwo guteranya 1 2 4 1 9 9 1 hambavu ya mwebwe muri Bubanza turaha nabandi akaryo bari mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye nabo nyine batubwire ico babigona. Kwa mbere duse ni Ndikumana. Ndikumana ikaze uherereye
Ingozi.
Nuko rero no musi twabahaye wundi musanze umenyereye ko ku minsi ya gatatu ari ikiganiro cy'amagara y'abantu ariko akenshi abaganga twituye ku munota wa nyuma baranaduhundura bakatubwira yuko byabagoye kuvugira ku ijwi rya Amerika twaciye tuhitamo kubaha urubuga kugira ngo mutubwire ico mugona kuri ico kibazo c'ibubanza n'abamenyesha makuru duga ku ijambo.
Ego mu bisanzwe ikintu ahubwo kimeze nk'ikibabaje n'iki cyabamenyesha makuru kubaza ni uburenganzira kandi ni n'akazi. Mu bisanzwe abanyagihugu bari mwako gace kabereyemo izo ngwano nibo babwiriza gutanga amakuru kandi ayo makuru babwiriza kuyaha abamenyesha makuru bagiye kuyababaza. Ni ukuvuga aha hantu barahohotewe cyane kuko bari bagiye kwibariza amakuru aho byabereye kuko uno munsi aho turi mu bisanzwe turonka amakuru ugutandukanye na cyane cyane akunda guca ku mvuga ngurukana bumenyi kuko amaradiyo yabitanga ugutandukanye ushobora gusanga ibyanditse ku rubuga kanaka n'ibindi byanditse ku rundi ugasanga bimwe birabeshuzanya n'amakuru kikivuga ibi ikindi nacyo kikavuga ibindi. Rero icyo twari kwizera neza nuko abamenyesha amakuru bahishikiye aribo bari kuduha inkuru y'imvaho kandi bari kuba bayihawe n'isoko aribo bene gihugu bo umwako gace ibyo bintu byabereyemo. Icyo twasaba ni uko abamenyesha amakuru bo barekura kuko bararenganijwe bari ku kazi kabo ka minsi yose.
Amakuru aho tugeze amakuru ku mbuga nguruka amaso ku mbuga nguruka na bumenyi baravuga yuko uno munsi bumvirijwe ariko bakirindiriye ico ingingo iza gufatwa baracari rero mu bintu ya polisi. Hanyuma Ndikumana mu butumwa urwi urwanya ubutegetsi bw'Iburundi Red Tabara wacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter haravuze yuko ngo igihugu kidatekanye nk'uko ubutegetsi bwo muri ico gihugu bivuga aho ingozi zifashe gute ivyo umutekano icuka kihari nica
nokuri nuko ari nyandiko nyene bagira ingozi nokuri turatekanye ntangorane nimwe kiretse ari kibindi byo bamunyuma ubu aho umuntu aherereye ibikorwa byo barabirangura neza ntangorane bere imirimo ya misi yose nta murimo numwe nta muntu ahohoterwa ngo nuko ngo eja tubona menga n'amanama amanama mu migambi itandukanye barayakora nta kintu cy'umutekano mu kevyo kuri umuntu yovuga aho duherereye ego
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho ingozi
ego namwe murakoze
ego ariko imbere kugendaga Ndikumana ingozi ijuri Amerika murayikurikira
oya turinda guca kuri za WhatsApp turonka makuru yonyene ego
urakoze ugira umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ego cyose na Cedric kuyundi murongo wa telefone Cedric Kadze
umunyamakuru nga ujuri Amerika
uherereye he
Generereye aho bica Entebbe mu Cyubugande
duga kwijamba
ego amurero nagomba mba umuriza bene wacu bene abavuga ngo ndibugo biwacu mu munara ubanza bare bahuye namakuba umukunde ngo winta abani nabo bari mu bwoba nyine butari mu Kenya yo rero nariko narabye ku mbuga nkoranya mbaga ariko ndabona yuko amakuru bariko baratanga arimo ibihuha byinshi cyane ariko aratuma abanyagihugu cyangwa abene igihugu bagirika kubera ko ibyanditse ko atari dusanga biri ahandi
amakuru uvuga nayahe ibihuha n'ibya
sa
ni ibyo bihuha n'ibyahe ku makuru yayo
naye makuru yerekeranye nabo bantu bateye kuko bamwe baravuga ngo wari umugwi munini abandi bakavuga ngo warantu ngo bakenya nk'uko numvise umugwi w'igikorwa cyaje kubivuga ni kuvuga umunyagihugu yumvise ko bari 15 undi akambwira ngo cyari gitero timu yari n'imigwi yari nabo nabonye ngo yari imigwi itatu ngo hari aba imigwi umugwi wa mbere baba bamaze gushyira mu kibira abo bango baba barahanganye nabo baba bari basigaye inyuma ibyo rero nka nikore n'atamwe ndikomamagarira abajejwe ibyo kumenyesha amakuru n'abajejwe intwaro kuha ubwisanzure abamenyesha amakuru bagashaka kurubuga bagatohoza bagaha inkuru abanyagihugu ibe itomoye ama rero ntihenze umengo uyu mugwi Red Tabara umengo umbowe n'uwahoze ari generale niyo mbari
ayo makuru ntawe duhagaze ko twebwe
ego ariko rero je nje nagomba kuvuga nagomba kuvuga nti urujya aye mu Burundi inzira yari isigaye ntiyari inzira yo gutera yo kwica ibintu gihugu hama rero jewe ikindi kintu mbona mfitiye ko makenga hari hamaze iminsi hafatwa abantu bari mu mugambwe senere babatizako babatiza ibirwanisho naba mfite amakenga avuga nti ibi birashobora guca bituma haca hafatwa abandi bantu benshi bazize kwikekwa cyangwa bazize ibindi kubera ko urabona ko hamaze kuba abantu bateye igihugu hakaba hari abandi bari basanzwe bari hagati y'igihugu mu gihugu bagize ko baganisha urumva ko bicabigirana isano nabo bantu cyangwa acyatuma haba umwikeko mu bantu baba bahurikiye muri icyo kintu bita uwo mugambi senere ego again nabona mengo n'amakenga mfise ariko sinzi ariko n'amakenga ariko ntawo reka kugira amakenga
urakoze hama ugasaba iki impande zose ugasaba iki impande zose Cedric
yewe icyo nsaba impande zose ikintu cya mbere mbanza gusaba nuko abo bagejwe abo izo mpande zateye igihugu nuko bato bandanya bica abanyagihugu cyangwa bafata abanyagihugu babatwara nibahangane n'icyo gisirikare cy'u Burundi hama cyangwa igipolisi hama icyo gisirikare cy'u Burundi nabo cyangwa ubutungane cyangwa ntibahohotera abanyagihugu bari hagati bakurikirane uyo mugwi ko numva abahazi neza aho hantu abo bantu bari kubarwanira hegereye ishyamba
baravuga amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika ije bavuze wabyumvise mu nkuru baravuga yuko baciye banagana muri iryo shyamba rya Kibira
Ego nene kana baka rero yo mirwano byo byiza rero bagiye kugwanira n'iryo shamba cyane niregere ahari abanyagihugu hama bakabyimarira bakareka abanyagihugu bakikorera imirimo yabo
ugira umusimwiza witwa Ntakafaron Aimable kuri Facebook ngo leta byanka canke yavyemera bate n'abana bo Burundi kandi bifuza kubaho mwituze nk'abandi bose ngiyo n'intango ubwo Burundi tuzobanamwo vyanka vyakunda. Turase na Christophe kuri ndi murongo wa telefone. Christophe Kadze
aba mu bakoze
uherereye
ego yo ndi Bujumbura
tugakwijambo
ego nuko byarabibaye farayo tuzumvise ibanga twe turi hafi twarabyumvise ukuvuga ni politike yarabandanya bafuka abantu abanyagihugu twaramaze kuruha nimba ari mu guhinduye cyangwa uwundi kanaka uba uri kuri yumvira gushobora kuvuga yuko ushobora gutera igihugu cy'u Burundi abarundi baraharushe n'intambara ukuvuga nta ntambwe bazashobora gushika ko nacyo gituma nk'ako kamono gatera abo babi bagifise nako gatsinda ko gushobora kuyumvira ko bashobora gutera intambara mu Burundi hanyuma amakenga abura no kuvuga iyo bariko bariyumvira ibintu nk'ibyo bijyangira abura ibintu bikagira iki mu gihugu cy'u Burundi ubu twari twifuza ko haba amahoro hanyuma nibaza nta ntambwe bashobora gutera kubera abanyagihugu bonye n'ubwabo ntabwo bari inyuma yabo usanga abantu bose bari kubireka n'iterambere bireka no gushobora gutera imbere cyo gituma mvuga yuko abo bari baje gutera abo baje gutera navuga ko ari wabarurise abafutse nk'umuntu ntacoroho adashobora gushika ko kiretse guhungabana bibere n'abanyagihugu bari kwaga ku iterambere bigashobora guhungabana
ugira umusimiza Christophe
Murakoze
na Jean-Claude Kuyundi Murongo. Jean-Claude uherereye he uherereye hehe
ndi nga mu buyenzi
duga ku ijambo
yeye kwa chombo sio inga tete asiche go chombo kwa nini kihuko chini asiche muda chini kana sisi kani sana mimi chombo kumbia bimeji ili kusambuka na abo kwa nini kwa shaua shaua shaka kwa chini rero na amu kutoa bila
Jean Claude kutoka tu akumbwa na vichana sisi kwa shaua kuegera inyuma yuko rusaku ulimu woshwa kwegera inyuma y'ubwo rusaku urimo tugashobora kuyaga ndazi ko mu buyenzi hakore guturimo twinshi nkumbure kuri mu mirimo ariko banza wegera inyuma reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze bavane ko Jean-Claude tumusabe kuja kure y'ivyo arimwo hama twe turakira Dismas. Dismas Cards
amahoro amahoro
biguherereye
wewe ndi mu Kirundo y'Ubusoni.
Kirundo Busoni aha
ego nagiye mvuye kwikikije anyo n'ikitero muhazirege tabara wigaze dusanga umwe hariho abantu bari kwa dusubiza inyuma ndetse dufise intambwe nziza kandi iboneka naca ntera rero kuri nami ndara twite nyine twite rero tabara yashize ahabona yiganditse gitero ivuga ko yagize resistance ivuga ko ingabo zabo zihagaze neza ugiye kubise ko umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi Peter Nkuki avuga ko cumi na bane bahasize agatwe rero abo cumi na bane baba bitabye Imana naho aba ari abagwanyi naho aba ari abarobeli baba bakwiye kugira imbere baze mu Burundi bamenye kubaho neza.
Ico wita indero no kuvuga ikiga disima
ndero urumva ko hariho bamwe usanga bahenzwe bakavuga ngo bagiye mu kibere bagiye kurwanira igihugu urumva ko hariho akantu ko kubahenda mwico
gihugu bagahendwa n'abandi
na banyene bo muri leta tabara babahenda se no kurwanira naka ariko turaje nge n'abanyapolitiki y'u Burundi bameze hariho n'abantu usanga bari nyuma bakokeza ariko se nacanda mu kuri toke ngo ni naka ni naka mugabo
rekatugume kuzicho gitero izo kwa girizanya tu buganabo tudashua gutomara mazina tuzi horire itoko kwa rero muri make kuri we nica
itoko kwa ni ituko toja hamwe nk'abarundi kukubaka uburundi ibintu by'intambara tukabisezerera nagira umurundi asubira guhendwa ngo aje mu bintu by'ingwano kuko ubaho tugeze ingwano intambara cyangwa koronga igihugu umuntu abishishije mu nguvu ntikishoboka nashaka kuri iki kijyanye n'aba bamenyeshamakuru b'iwacu nabonye ko n'abamenyeshamakuru bane harimo Christine Agnes harimo Terence n'umushoferi Adolphe ni kuba bafashwe bagafungwa sinzi intwaro yabyifashe ariko jewe naciye nibaza akabazo gatoya rega twaje icyo gitero kuko ndaza kujyananya n'ibyo mu 2025 twaje icyo gitero bavuga igihe cyabereyeho tukajya turaba igihe abamenyeshamakuru bahashikiye ucumenga bo bari basanzwe babizi
bahashitse sangati
ariko sinshiri
bahanga bashitse disima tugende bukebuke kuko nituze kwagiriza abantu ibyo bahashitse sangate
mwarabonye mu gihe cy'imigumuko n'imigumuko
wobanza ukishura kuri ico kibazo cyaje ari bahashitse Dismas urashobora kwanza kwishura kuri ico kibazo cyaje ari bahashitse kuvuze ngo uravye igihe bahashitse n'igihe gitero cabereye
ya uri kuraraba igitero bavuga ko cyo cabaye mu gaturuturu nabo ndazi nti bahashitseyo haciye umwanya munini ya mu isanzu uravigiye
nivyo wemeza canke nivyo wiyumvira
umuntu araba contest
Dismas utwihanganira karanga mutima kije rya Amerika ntidushobora gukora ku vyiyumviro bidafise aho bishingiye ugira umunsi mwiza tose Anastase kuri ndi murongo wa telefone Anastase kaze yego herereye sabwe
ndi uyo majeto
mu majepfo y'u Rwanda duga kwijambo
yego okay yego nyago bote kibazo na bongo ni ashi no bara cyo ni sivikira no ba Burundi ari mu mutekano se yinzwe sibyo ne ikindo n'abicyo na basaba na abantu bonyine batangiye kwakonyeza umutekano rwose nabasabira kugenza make kabisa bagakora nk'ikintu cy'ubwumvikane bagashyira hamwe kugira ngo barebe uburyo bakemura ibibazo biri hagati yabo aho kugira ngo babigenze gutyo noneho abanyamakuru bafashe bagafunga aharebwa uburyo bavuganirwa bagakurikiranirwa icyo kibazo bakarekwa kuko abanyamakuru hashi na heshi bafatwa nk'uko ngoko bagafunga ukumva ngo bishwe mu bintu bitanu utanumva neza kabisa hariho uburyo barekuga baha uburenganzira bwabo bakore neza
urakoze ugira umunsi mwiza Anastase
murakoze
ego George nawe uratwumva George ego aho uherereye ni aho uherereye ni nduga ku ijambo
ego icyo nagomba gushikiriza ni nk'icyiyumviro yego biraba ewe naho usanzwe ndugwaruka mugabo naho mu ntambara yabaye nayibonye naho nari nkiri mutoya mugabo ikintu kihari umuntu akiri akishyira imbere intambara cyose ni umushyigikira kandi uri kurayaga n'abanyagihugu kweri uwo muntu bavuga bati uwo muntu ni uwo gushyigikira ikintu nagomba mbaze yego ikibazo kimwe nagomba mbaze abarize neza abanyamakuru ikintu bari kubarabwira kuko bari kuraraba neza ugende ko ndaraba ari kazi kabo sindona ahubwo yuko bose bapfungwa bato baratohoza igihe
urakoze ugira umunsi mwiza ivyo bagirizwa nta byinshi birashobora kumenyekana gusa co bikoze uno munsi bumvirijwe ikinyamakuru iwacu bakorera cyatangaje yuko bumvirijwe bari kumwe n'ubu baburanira tukagira byinshi tumenya ku byo babajijwe turaza kubatangariza amakuru yacu atandukanye ikiganiro ni muri Isanga Wilson ikaze na wewe
gumuragoze cyane
uherereye
ndi mu Buhinde
nduga ku ijambo
ayi icyo nashaka gushikiriza kuri icyo gitero cyo umugwi witwa Retabara wamaze kwemeza ko ari bo bagikoze nibaza yuko aho uravye igihugu kiri uravye aho cavuye ukaraba ibiturimwo nta muntu numwe niyoza kuyoshigikira intambara kuko intambara ibyo yonona biba byinshi gusumba niyoza ko atanyizikiza nimba hari injyane za politike nimba hari ibibazo bya politike babikemura mu bundi buryo badacishije mu ntambara kuko turaze ba banyagihugu batoyi nibo ba nibo bagwa mu mporero nibo ubu bariko barahunga nibo bataye ibyabo rero usanga intambara nta kamaro na kamwe nta kintu na kimwe gihindura kiza mu buzima bw'igihugu sinzi yuko amafoto amwamwe tuko turabona canke amavideo ubona abanyagihugu bariko bariruka bariko barahunga urana ko ari n'abanyagihugu basanzwe babayeho mu buzima budashemeye mu buzima bitoroshe ugacushira kure kwirwana intekera ku mutwe barara rubunda nibaza yuko iyo muharire tabaraho uri hose sinibaza ko gushira imbere intambara aribyo bidogorokana amahoro mu Burundi ahubwo nibyo subiza inyuma igihugu cyane gusumba tugasaba kandi na leta y'u Burundi nayo ko yogerageza ikaraba kuriya nayo yagiye mu ishyamba ikagwana hama ikaja mu biganiro yoraba nabo batarabona bataragira ibyo bonona byinshi igasaba nabo bakaja mu biganiro kugira ngo intambara ihagarare kuko intambara nta kintu na kimwe bihindura
uravuze ngo inzira y'umuheto kugira ngo bashire ku murongo ibyo bavuga ko bitagenda neza ntwishigikiye kwavuga ko buca mu bundi buryo butandukanye nk'uburyo butandukanye ku bwawe bushoboka n'ubwahega Wilson
hari uburyo bwishi bashobora gucamwo harimo uburyo bwo gusaba ibiganiro uburyo bwo gusaba amakunga karemera igihugu kuko nibaza yuko Uburundi sidinga si igihugu kiri ahantu hacyonyine ni igihugu kiri mu miryango mpuzamahanga cyagiye mu ma organization menshi rero barashobora guca muri izo nzira zose bagasaba ko hari ibiganiro bagasaba yuko leta yegerana nabo bakavugana kugira baraba ingene nimba ibyo bariko barasaba bakabisaba mu buryo bwiza atari mu buryo bw'intambara hariho n'ubundi buryo bwinshi buhari ubwo buryo bwo gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu y'abadawuni y'abahehe bagasaba hanyuma hari n'ubundi buryo bw'uko bashobora gushigikira hari imigambwe iriko irakorera mu gihugu iri muri opposition naho bataba basangiye politiki ni barashaka kugerageza bagashigikira abo nyine kugira ngo nimba bumva bashaka gukura leta ihari uno munsi igaca mu matora hama uko babyifuza bikabuka ariko umuheto nta kintu na kimwe n'ukuri twarabibonye muri kahise nta kintu na kimwe byungura usibye gutuma abanyagihugu baja mu marira n'amaganya
urakoze Wilson aho mu Buhinde
guhama kuri icyo kibazo cy'abanyamakuru nabo bafashwe
ariko usongora kugira ngo duje ku yindi mirongo ya telefone
nasaba cyane cyane yuko aya mashyirahamwe y'abanyamakuru na Voix d'Amérique namwe byo mwogerageza ku buryo aba banyamakuru bafashwe bakamenya icyo bafatiwe hama niba by'ukuri bafatiwe ubusa bakabarekura kuko dukurikije amakuru twumva bari bagiye mu kazi kabo kandi na kazi ka minsi yose iyo habaye ikibazo bategereza kwaseruka kugira ngo bamenye by'ukuri ibiriko birabera kuri tele rero nibaza yuko bogerageza yaba babafashe bakabarekura mu gihe atakintu kiri ariko baragirira
urakoze uraranyigwe ngaho mu Buhinde cyase na Silvestre ku yundi murongo wa telefone ariko imbere yuko tumwakira nshuti bakunze ushobora kuri bubanza useka WhatsApp utubipe kuteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe urihe ga Silvestre urihe urihehe Silvestre urihe
ntambara y'imbundi kihari
urihe imbere kuja
nyoro kaza kugarukira abanyagihugu uri kurabasaga diyari uwakubise amasase bazena yuko uri kurabagarutse ngira ngo mwarabonye akayi mwarabonye ibyahise mu mirongo icenda na gatatu nuko n'ibindi harabaye intambara y'amasase warabonye izatiye rikurike none iyo ntambara y'amasashe y'ubu niyo aza kuba wumva batazoba bakomye imbarutso hanyuma ibintu bigatukira nka kwa kundi aho twokoze intambara ya politiki tukwiye gukora intambara ya politiki intambara y'amasasi ikavaho nta munyagihugu ubararambiwe n'amasasi agemera ko umuntu aje kurasa kugura amasasi ibyo bintu tukwiye kubifuta tukamenya isi y'ubu ntiyayenyuze na demokarasi y'ubu nukumvikana ko abantu b'ubu kuko abantu baramenye ubwenge ntibatiye ibicucu
ntibagisinziriye
ubu barakanuye baraza ibyahise biri ku biradu none rero icyo dukwiye dukwiye kurwanya ibyo biri ku biradu bibi tukabibonya mu ngingo ya politiki abanyagihugu tukamenya ubwenge ibi tukabikuraho tugasubiza isi
ego Sylvestre uherereye
ndakumva Diane
ni uherereye hehe
oya aho mereye ryo kuhambaza
okay nta kibazo ego ni n'uburenganzira bwawe hama mu byuvuze uravuze ngo abanyagihugu barakanuye baramenye ubwenge baragira iki ati politiki uko yokinwa kugawe yokinwa gute muri make icokogwa muri kino gihe nicaye ku mpande zose
abanyagihugu barakanuye ubu barati ingene bokugira inzira y'ukuri ibakura mu mitego barakanuye barabizi bakwiye kubikura mu mitego niho bihari ibateze
gute
mu nzira nshyashya kuko ibyo babona n'ibyo babonye barabibonye n'ibyo babona n'ubu barabibona bakwiye gutegura imitego yonyine kuko niyo bene gihugu niyo bazoshyira uburundi imbere badakaniye burundi ntagiye burundi bugeze imbere
hanyuma ga Sylvestre uravuze 93 uravuga n'izindi ntambara wabivuze imbere ko ugaruka kuri izo nzira zitandukanye habuze iki kugira ngo ivyo vyabaye bigume vyisubiriza umuti urashe wo kurangiza ko kahise kaguma kisubiriza nuwa
habuze kugira abarundi bumvikane bakinama baba bahunze baba ari mu gihugu bakaja inama kugira ngo basubize Burundi imbere bere kubusubiza inyuma no kugarukana impunzi zose zikaja mu Burundi hanyuma ibibazo bafite bagaheza bakabimara biciye mu kuganira mu kumvikana nicyo kizomara ibyo bibazo byose byaba biri mu Burundi kuko n'abarundi bamwe n'abarundi bamwe basangiye ururimi rumwe nta bwoko buhari mu Burundi ibintu barimba ubwoko n'uwitungiye inka akavuga ngo jewe ndi Mututsi namba yitungiye imodoka akavuga ngo jewe ndi Muhutu namba yitungiye icunga agatangwa kuvuga icyamoko nta moko ari mu Burundi bavuga ururimi rumwe n'abarundi bamwe bakwiye kujya hamwe bakaja inama nziza yo kurongora Burundi bushasha Burundi burongowe n'intwaro nshasha ya demokarasi yo kumvikana bose nk'uko bose rimwe barashingiraniye abahutu n'abatutsi barashingiraniye ntawovuga ngo abatutsi bashingiye uko aba bahutu bashingiye
urakoze Sylvestre urakoze Sylvestre tose na Elize ku yundi murongo wa telefone Elize ikaze
ndabaye muriwe
umwigiwe twaramutse kandi turaza kwirwa kwirirwa uherereye hega Elize
ndi umunyagihugu mu ntara ya Karusi ariko ubu ngaranimeze mu gihugu cya Tanzania
nduga ku ijambo
y'umugwi wa Radio Tabara ku bwanjye ndabona intumbero wafashe atari intumbero yo kugarukira ku gihugu razi Uburundi n'igihugu cy'imiryango myinshi kandi gishingiye ku matora abategetsi bajyaho bashyize igiciro ku matora kubera icyo batoca mu miryango kugira nyimba hari ibyo dusabwa guhindura babihindura biciye mu matora kuko niyo demokarasi tugwanira ni nayo demokarasi iriho yuko abategetsi bajyaho bagiciye mu matora ibyo ni mu demokarasi iyo ni intambara twakwiye gutandukanya demokrasi n'intambara. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko demokrasi n'ibiri n'abategetsi bajyaho biciye mu matora. Iki ni cyose gifite mu matora, ariko si mu ntambara n'imiheto.
Urakoze Elize, reka duhe ikaze abandi kuko n'agatelefone kawe turumva kavuga nabi, ntidukomeze tuwe. Ugira umunsi mwiza. Yego. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga no munsi twabahaye uruga kugira ngo muvuge ico mugona ico mwibaza ku gitero Red Tabara umurugurwa nyibutegetse bw'i Burundi wemanga ko wakoze kwa kabiri ejo ibubanza. Hari abamenyesha makuru ba iwacu, ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi, bariko barakurikirana iyo inkuru, bakaba bari mu minwe ya polisi. Twabahaye uruga kugira ngo mugire ico muvuze ku vy'abamenyesha makuru no ku vy'ico gitero. Dufise birahinduka ikaze.
Ego murakoze kumu murongo.
Uherereye
ndi mu Kirundo muri commune Vumbi.
Nifashe gute ngaho mu Kirundo?
Ino ni sawa kabisa, nyine turi mu bikorwa, turi ku kipi.
Kandi ngaho mu Kirundo ijugi America FM murayumva?
Yewe gaye, ni sawa kabisa, aho nibereye mwe na hantu mu mikoko mugandi ko ndumviriza kabisa.
Ni ukugumiza ku murongo.
Nuko
rero duga ku ijambo birahinduka.
Lero ijambo nashaka gushikiriza mu byukuri twumvise nyine ibyo bintu by'ibitero abo bagwanyi baguma bitwaza. Nagira nababwire yuko mu Burundi ibintu by'ukugwana burya si ibintu bibi, ni ibintu bibi kubera urabye ingwano zose twagaciye mu bijya nyine zarahitanye ibintu byinshi. Lero kabisa nibabe baraba izo nguvu bakoresha mu kugwanya, ahubwo baze nyine kugira ibyabo bikemukire mu matora. Lero nka cyangwa tirakagwa iyo uko kuno amantu zari nawe agiye gutohoza amakuru batsa bapfungwa, sinzi ngene biba bigenze, kandi babahaye akazi ko kuvuga amakuru, sinzi ibyo ibiri inyuma byawe ntabyo mbanze. Rero icyo saba byukurinda aho jije abo bantu boba nyine bahamukishijwe n'icyo gitero kabisa, bihangane nta kundi.
Hagahoko iki ku mpande zose gabirahinduka?
Icyo kokorwa nuko abo bantu bakiyumvira kuba boza gutera igihugu, nuko baba ariko radutobera umutekano, ahubwo nibaze mu gihugu kugira tujye mu matora twese nyine dutore uwo dushaka.
Hanyuma ku ruhande rwa leta, naho
ku ruhande rwa leta
ntago kugwa iki?
Iyo ku ruhande rwa leta icyokorwa ku bagwanyi nuko nyine umusuma yaje kukwinjirana nyine urivuna nta kundi, ariko ku bagwanyi ku bantu zanyi ku bamenyesha makuru nabo kweri bari bakwiye kurekurwa kuko bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose.
Hanyuma uravuze n'ikintu cy'amatora, ubicuka ngaho mu Kirundo vyifashe gute muriko muritegura? Hasigaye n'igihe kiri munsi y'umwaka ko azotunganya mu kwezi kwa gatanu.
Ine turiteguye neza kabisa, kuko umuntu arajya agasinzira nta ngorane. Ego
urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu Kirundo.
Ego namwe.
Ego ubundi duse ku murongo wa telefone ni John Card.
Ego murakoze, amahoro cyane.
Amahoro, uherereye?
Jewe ndi mu gihugu cya Finland.
Aho muri Finland ijwi ry'Amerika muyumva gute?
Bo ijwi rya Amerika turyumva duciye kuri online, kuri internet.
N'abarundi n'abanyarwanda benshi muri iyo?
Aha jewe ndi abarundi turi bake, mugabo bari na Rwanda ni benshi cyane, n'abakongomani.
Ego nuko rero nukubabwira nabo nyine aho muri Finland mukaza twakura muri benshi, tukumva icyo mugona ku biganiro byacu bitandukanye ku byo tuba twabateguriye.
Ako kamo turakumviza tuzobikora.
Duga ku ijambo rero.
Yego nukuri ikintu nagomba kugena nk'impanuro, nta kibazo fita, ariko ndafite impanuro kubyerekeye iyo ngwano yongeye kwaduka mu Burundi. Kuko amatora yo mu 1993 jewe naratoye nari umusore nkuze, kandi ukuntu baza bavuga warabona yuko nitwatora tugiye kuronka amahoro, ariko inyuma yaho bakivugwa mu ntambara z'umurenga n'uno munsi wabona ingene bimeze. Rero ndakunda kenshi kwiga nko ku bihugu bibanye nka Tanzania, kumenyereye avuga ati amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'intara, amacakubiri ndetse amacakubiri kwameze kwa ariko kose. ryubaka mu byinshi byo bintu bira tuma bo babayeho neza sinasumba ibihugu turimo amacako rero n'izo ntambara zabaye mfate kuri izo byabaye ku 93 abana benshi barahenzwe bajya mu mashamba bajya kugwana baragirane ariko uraze inyungu bakuyemo de ntayo mbona nta nyungu nimwe bakuyemo uretse ko ubutugarijwe n'ubukene ubutugarijwe no kutaba ahantu heza bitumwe n'izo ntambara zabaye rero n'uno munsi n'umuntu wese wiyumvira yuko ngira ngo ugiye kugwana ariho udoshika ku byo wiyumvira kandi ubona umuntu wari wese avuze ngo agiye kugwana yaba umunyagihugu muto muto yaba umunyagihugu akude yaba wa politiki yuko uwo muntu twamugwaniriza hamwe tukamwereka inzira nziza irashe yo kuza kugwanisha ibyiyumviro wowe nimba ubona yuko warenganije sa
ego nago nico nagomba ndakuraje ntiyo nzira irashe kubwawe niya
ibyiyumviro n'ukuri ufite icyo cyose cyuzi uvuga ati kidofasha umunyagihugu uhereye ku munyagihugu muto muto gushika ku ukurira bose icyo cyumviro kizane ugwanisha ibyiyumviro hanyuma leta nayo igerageze yoroherereze bajya abantu babona yuko bafite ibyiyumviro kugira ngo turabe yuko twova muri kahise kahise n'ukuri kadotu nk'ubu tufate ibyo byabaye dufite imyaka 18 ubu tugeze mu myaka 40 n'iyindi ari yegere ubukene nabwo bwaranze none mumva tuzoshika kuko
hanyuma
muze
duga ku ijambo bandanye
yego nibaze abantu bose tuzumbwe ahanini ngugwaruka batabonye kahise kuko ababonye kahise bobo bashobora gutuma ukubita n'agatima mpembe bakavuga ati bijya bintu ntibyasubira tugomba mu kibazo ariko aba bato bato baraza bakabahenda bakazemerera ibintu byinshi ati ejo bizogenda kubizo n'ukuri politike yo kuza kugwana ntayizodushikana uretse yuko tuzokwamira mu bukene tuzokwiza n'imyaka ijya na independence ariko tukiri muri bwa bukoloni bw'ubukene n'ibindi byinshi byene bituma n'intambara
njyena
nsaba yuko n'ukuri umuntu wari wese yumvira yuko yokira cyane yobije afite ko akeka ntambara yo bihagarika kabisa
hanyuma
igihugu
ego hanyuma icubuze cyo kugwanisha ivyumviro nk'abari hanze y'igihugu abahunze batari mu gihugu ivyo vyumviro vyabo aho bo bigwanishiriza vyogenda gute bo bikora gute
bo abatari hanze y'igihugu
abari
ego bira sa
abari hanze nabajije abari hanze y'igihugu abahunze anye politike bahunze
abahunze ni kimwe navuga cyose n'umunye politike ariko icyumviro mvuze ndaje ku cyumviro America gihumizwa n'abantu benshi si yose niba shikize ivyumviro nk'ibi fatwereke inzira zirashe kuko ubiravye uwari wese azagwanisha intambara nuko hari amarongo kanaka abari kararondera nayo maronko azuba y'umuntu umwe cyangwa y'umuryango umwe ku Burundi ntacyazodufasha tukoresha kanwa duke gukoresha inkoho tureke kugwana twari yuko tworoheza abantu je birambabaza vrema wumvise nk'imiryango iri ngaho mu gihugu ugasanga umuntu bishoboka nuko ajya kabiri ku munsi niyo ajya kabiri ku munsi naho basi azojya bya bindi atandi cyo bimumariye ari kubwira ngo ntace ibyo byose byatumye n'intambara kuko ndibuka kijya gihe umuntu yashobora okay ntitwari dutunze cyane ariko umuntu yashobora kuvuga ati mbo uno munsi ndifuje yuko ndi kibi uno munsi ndifuje yuko njya kurima akarima kimbura kuricyo ashaka ariko uno munsi abantu bugarizwe n'ubukene abantu bugarizwe sizi ukuntu bivuga kubera iki kubera izo ntambara ni ukuri politike y'intambara tuyihagarike ahubwo nituje hamwe politike yayo yose y'intambara tubone ko ari umwasi kuri twebwe yaba bari muri opozisiyo yaba bari muri leta tuje hamwe tugwane n'ibyatunanira abasi uko twe tubyiyumvira ibyo turabira abasi ku bihugu bibanye
yaba
Tanzania yaba n'ibindi bihugu bigwanisha ibyiyumviro
urakoze cyane urakoze John ngaho muri Philippines ugira umunsi mwiza
yoke ni muri Finland
muri Finland urantunga ugira umunsi mwiza ngaho muri Finland n'ururimi rwanyereye urakoze cyane ugire ego twese na Joel ku yundi murongo wa telefone Joel ikaze Joel uratwumva
yego
guherereye he
neza ajyanda mu gisagara cya Bujumbura wabita mu Maramvya
mu Maramvya
mbere y'ikibuga cy'indege
imbere aha aho mu maramvya rero niho abantu banaca bagenda mu zabubanza vyifashe gute maramvya abantu urabona bariko baragenda
abantu bariko baragenda ariko benshi usanga iyo bazajije ibijyanye n'inkuru yari cyane cyane ku mbuga ndetse no mu banyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi usanga bariko benshi ariko bayaga ukuntu byari bimeze none nk'uko nyine
bakavuga gute
bavuga yuko hari abantu baba bateye ndetse bari kubagana nk'abacarasha bajya mu rukoko bakavuga yuko bari bashobora kuba bari na benshi cyane bateye ubwoba ndetse bakavuga ko hari n'abana babonye bavuga ati hamwe tubandanye ko kubica twimuka no mu gihugu cy'u Burundi ko bavuga ko bari bafite ingufu zikomeye cyane n'ibirwanisho bikomeye rwose
hanyuma ga Joel urumva maramvya barahaca bagenda za musigati bagenda za bubanza kandi ninzira ikunze kugendwa hariho abantu bavi Bujumbura baza kurangura ya matomati baza kurangura yo amananasi n'ibindi bintu by'urudanda zarundi iyo ivyo iyo nzira barariko barayicamo ubona bariko baragenda nkuko byahora canke
uko byahoragena umba ariko baragenda kuko ikora umbera bwa sawo nuko ndavuga n'ibyahumuye ko hagati uko abantu baba bahabira kuma bagenda binjira mu kibira ubungo umutekano baba bahagarutse kiretse yuko batwa yuko hari cyo kakiri mu nzira za Uganda kubera burya abantu ngo ndabe bafashe oranye makuru ya nkuko
umutekano nawe urinze gute
amisacha bijombera
aho imaramvya mu micungararo aho ushikana maso
aha umutekano mise bakiri cyane ari ibintu bike bike usanga bigenda byigaragaza niyo bwije kwiga ibintu by'imbonera kure nyine usanga nyine bisana bajya aribo bajya umutekano nyine sishobora kudengana masata kubyijora ngo ube uri kuri degene
hari amakuru ijugi ya Amerika ritarashobora kwemeza bariko baravuga ko hariho n'abantu baba bavi ubanzu unye bariko baragenda bahunga ari benshi nyuma y'ico gitero ico nk'abanyamaranze hari ico mwamukizikwa
aya icana cyaturamenye cyaturabibona
nuko
kubera n'imvura yari yazindutse abantu benshi biriwe mu mazu ntacyo turabimenya
imvura yari yazindutse iragwa
igiye guhita mu masezero guto mba nta nkuru turaronka
urakoze cyane Joel hakagira icyo muza muramenya muze muratubwira hari uburyo bwinshi bwo gushikira ijwi rya Amerika hariho WhatsApp yacu hariho Facebook hariho Gmail ariyo radio yacu arubaze gmail@kaburungu.com uko mudushikirije amakuru tuyakorera kwa amatwi batangariza
yego murakoze
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza
yego
twese twese na Claver ku yundi murongo wa telefone Claver ikaze
yego murakoze namwe
uherereye ga Claver
ibubanza santre
ibubanza kuri santre zifashe gute ngahe ibubanza
ndahe ibubanza umutekano ni wose ntangora
hanyuma izico gitero nyuma yacu abanyagihugu icuka kihari
ego harabaye hakagwi kabasuma bitwaje bigwanisho barahaciye mugabo abajeje kumutekano barashoboye kukametiza nyuma yako rero ubu abanyagihugu baratekanye nta ngorane zihari gusa hariho byinshi biba bica ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bandika ibintu biriya ariko sibyo nuko gushika ino saha amahoro n'umutekano bihari atangorane abari bashoboye kuba barigiye inyuma kubera aho amasasa avugiye urabona biragoye bose barasubiye mu ngo zabo
yaravuze cyane avuga umanyungana gute
nta umwanya si munini rwose mugabo amasasa yaravuze urumva ahantu inkona ari bimwe abantu bariko bararasana masasa nyine bari karavuga mugabo abantu uwo mwanya aheze baciye basubira mu ngo zabo
uvuze ngo akagwi ariko hariho n'ayandi makuru avuga ko bari abantu benshi kandi bari bafite n'ibigwanisho bikomeye
urumva abantu iyo bamaze kurenga umwe baba ari benshi nk'uko bivugwa mugabo iyo bavuze ngo bari benshi cyane ntibari benshi cyane kuko bari hagati ya 25
warababonye
mbonye twababonye mugabo dukurikije ku byo abajejwe umutekano bavuga kuko nibo bagwanye nabo bavuga ko bari hagati ya 2015 mugabo urumva umunyagihugu ntashobora kubona abantu bitwaje ibigwanisho ngo baharure niba babonye buri kuri rukanga. Yego.
Urakoze cyane Claver.
Murakoze nawe.
Yego, tukibutsa yuko ubushikiranganje bujeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi bwavuze yuko bari 15 abanyagihugu bamwe bamwe babibonye bakavuga ko bashobora kuba bari benshi. Mukaba musa makuru arenze kuri ayo kwicuka cifashe ngahi bubanza no micungararo yaho muraza muraturungikira. WhatsApp yacu ni guteranya 1 2 4 1 9 9 3 1. Turi kandi no kuri Gmail radio@gmail.com. Kuri Facebook ni uko nyene muradutu wako live wa radio yacu. Turase na Innocent ku yundi murongo wa telefone. Innocent ikaze. Ahwerere hamucuduga ku ijambo.
Ndiyo aho mirebere na mahoro neza umutekano wakwiye nyora buhoro. Eko me ama nkaba ngire ndege kubyaraye bibere ibanze. Yuko bage bamenyesha makuru bari bizikaba yuko borekuze. Nkana we abamenyesha makuru ngaha mu Burundi umutekano wabo bose bimeze neza. Kandi ntibemerewe no gutanga izindi icyo cyose. Nimba cyakora yuko ni ko bareka bakabarekura bagataha kubera babi ku kazi kabo. Hama yerekeye ko gutera nacyo cyaraye kiyereye hariya. Icyo cyo bamwe baratanga ibiharuro bitanyuze abandi bakavuga ikibaho. Icyo nabona ni uko muraba kuza umutekano ugakwira nk'ibyo hariya mu cyo cyo baravuga yuko bafashe inkongo nyinshi cyane berekanye inkongo nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nibwo bakavuga n'ikiharuro batanze n'icyo berekanye bakabona yuko igiharuro kidakwiriye nimba benshi bavuga ibiharuro bishushanye. Icyo nibabona rero ngo abo bantu batsinda mu mutekano nibagire bumvikane na leta hama bavuge icyo basaba hama leta nayo ibumvise hama ibiganiro bitarangura ihari ire amatora nk'ubu yemeje ajyaza umuntu umuntu ajya mu mutekano agenda yabonye ko ngo ziborohere n'ubu ni mu mutima bashobora barohagaze.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Inosa.
Yego nawe murakoze cyane.
Turafite Eric byundi murongo wa telefone. Eric Kad
ajye muri aho murongo.
Turakumva uherereye gahe?
Ndi Bujumbura.
Nduga ku ijambo.
Eke jena goma ngirise sikirije kukerekeye ibyo byabaye ngahi buganza. Urana muri iyi myaka je niko nditegereza imyaka twamaze mu ntambara n'ibyo umuntu ashobora gusanga benshi batandukanye bayiburiyemo. Muri iki gihe ibyerekeye intambara ntibyari bigikenewe. Hari hageze yuko umuntu akeneye nka nko gutwara aca mu by'amatora akitoza. Abanyagihugu bamushimye bakamutora, bakamushimye kubera imigambi yiwe bakareka kumutora. Uriko witegereza nk'umuntu urana nk'abantu bari bamenyereye kurya bakaryama bakiberaho mu mahoro ugasubira gusubiza abantu mu ishyamba. Muri iki gihe nta muntu yo gushyigikira. Mu myaka iheze byari byoroshye ingene bashobora gushyigikira umurwanyi kuko wabona yuko hari ikintu gikenewe guhindurwa mu Burundi. None ubu hatugerereye nta ngorane n'imwe, ingorane isigaye kuri abo banyepolitike siwe batobaka turitekanye.
Ikibazo aho kiri ni igihinduka canke uriko yamiriza uwo wose afata umuheto ga Eric.
Yo ku ruhande rwanjye sinerekwa umuntu afata umuheto. Duka byose zoba biciye mu matora. Kubera umuntu mutonya gusa niwe ahasiga ubuzima niwe hagira ingorane. Izo ngorane nicyo gituma umuntu adashobora gushyigikira abagwana muri iki gihe dushaka abaciye mu matora gusa. None ugiye kwitegereza aho hantu baciye bakongo bingira mu Burundi nta banyagihugu bafashe bakagira imbohe bakabikoreza cyanke usanga barasizeho ubuzima ntibabimeye kandi atacyo bazira.
haga kugwa iki kugawe huko wiki mbele kuchu banda ya nizu za minye shamakuru
kugwa anje iki huko kugwa aba bantu bari mu ntuze mu ishyamba borani ngene bahagarika ibintu kubera ntaho ntaho bapfa kandi ntaho bajya kuko iki gihe nta muntu agihugu mutonya amushyigikiye kandi umunyagihugu mutonya uraza yuko ari we yomugaburiye akamugirira ibintu byose akamwegereza mu bw'ubu nta umwereko twese ntitubereko
ntimwereko abandi
urabona umuntu wese ashobora kuba adurumbanya umutekano mu gihugu
hanyuma kuri icyo camenyeshamakuru naho kucerekeye icyo camenyeshamakuru naho
kucerekeye abamenyeshamakuru hariho ibintu bishobora kuba naho byota ku maradiyo y'ino bitubimenye neza ugasanga bishoboye kumenyekana nk'ubu igihe ningira bava muri Congo usanga hariho abantu bafashwe cyangwa bakicwa bakabikoreza bakagira ibintu bitandukanye cyangwa ukagwa mu mborero zaho baciye biba bikenewe nka abamenyeshamakuru namwe ingene mushobora kuduha inkuru y'imvaho tukumva ibyo bintu ngene byagenda ntawundi mbone kugeza aho bigerereye kugeza kugeza uyu munsi ntawundi uko byadindiye n'uko byiriwe basiza rero namwe abamenyeshamakuru mugiye muradutohoza izi nkuru mukajya muradidufite biza ku mwanya ku mwanya tugaheza tukamenya ibyo bintu ngene byifashe
urumva ko bitoroshye urumva ko ari naho bitoroheye hariho abo muri ejo ikinyamakuru iwacu bari bagiye gutohoza bumvise ko bari mu minwe ya polisi batarashobora kurekurwa ijwi rya Amerika tugeza turagerageza tubandanye dutohoza uko bigenda urazi ko tutemerewe no gukora amenyeshamakuru bacu batemerewe n'uko dukorana barabahagaritse gutyo bikumvikana ko amakuru aguye kuronka ariko turahikaze wese afise kuyaturungikira haba kuri WhatsApp haba kuri Gmail gutyo onye natwe tukayakura ku imbere kuyabashikiriza
ego ni ndanda biko mugira uburyo mushoboye bwose mukaronka makuru ndaje yuko kanga hari abantu ba mukora na bashobora kubabwira ibintu n'ibyo byagenda amwe mushoboye kumenya namwe muza murabigishikiriza tukadatura turabyumva tukabimenya
urakoze cyane
uba mugize neza
yego urakoze cyane ugira umunsi mwiza nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'iri mu kinyarwanda twakire Obede kandi nawe wa nyuma Obede kaze
ego
uherere hega Obede
ndi Bujumbura
ni Bujumbura duga ku ijambo usongora kuko dusigaranye kana akanya katari gake
ego ngewe bwa mbere reka mbwire ko miyamiriza kuko ubwe turimwo nuko abandi benshi bagiye barabivuga sigiye twari tugeze munsi kugwana nuko wese afite uruhara muri iki byose dushaka kuba muri iki gihugu cyacu kwita yatima mpembera akaraba ubukene abarundi barimwo kugira ngo uno munsi abarundi ntibasubire kurwara za ndwara ziterwa no kudafungura kuko uno munsi hari hageze aho barima ko ubukene bwo ndasagatishwa rumuri rero wowe se afite icyo akora ni ukuvuga ntiyakamo kuva kuri leta y'u Burundi ndetse n'abo bose banyepolitike bumva ko kugira ngo ibibazo byabo byumvikane ari uko bomanda guca mu byo kurwana ko bogira icyo bahinduye kugira ngo baborohereze umunyagihugu muto muto hanyuma n'amenyeshamakuru ko nabyo ni mu bintu bifasha kugira ngo mwese amenye mbega ibyuka uko bigenda gute nabo nyine borohereza mu kazi kabo nimba ari aho batakoze neza bereka ukuntu byari gukorwa mugabo hatabayemwo by'inguvu nicyo navuga muri uyu mwanya ko akanya kamaze kurangira
urakoze cyane Obede ugira umunsi mwiza
yego
nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kabino ngaha duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi mumvise cari cahaye akanya mwebwe aho muherereye kugira ngo mushobore kutubwira ico mugona kuri kino gitero c'ibubanza no kuvya abamenyesha makuru bafunzwe bariko bakurikirana iyo nkuru y'ico gitero camaze kwiyitirirwa na Red Tabara. Red Tabara ni umurwi urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi witwaje ibirwanisho nuko rero mwakoze kudutega biri kino kiganiro ni mushobora gusubira kutumva kuri wezi tatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com yakoze Fatuma Arimasi Karara yegeranije amajwi na engineer bari kumwe Diane Nahazwe narinda kiremesheje ku izina rya bagenzi banje bose bo mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika twifurize kubandanya mururanirwa mutwo muri mutwose